Biri Necmi de Amerik. Ijwi rya Amerika ribashikirizwa iganiro vyaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabona mukije shuti muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019 kuri micro ni kumwe na Jean Fidèle Niyongabo. Mugambwe RDI uyobowe na Faustin Twagiramungu winjiye mu runani rw'imigambwe MRCD uyobowe muri iki gihe na Paul Rusesabagina.
Igihugu ni cy'abanyarwanda twese. Bashyiraho impapuro batazishyiraho, izo dushaka ni ugutaha. Uzavuga azadutinyisha kubera impapuro, tuzamurwanya ntabwo tuzicara ngo nuko impapuro zaje.
Uyo ni Faustin Twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ugwego rw'umuhuza w'abarundi ruvuga ko rutewe umutima uhagaze no kutihanganirana mu banyepolitike kuri ko kuribonekeza muri iyi minsi. Mu gihe buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi, abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ko bahanzwe n'inzara hamwe n'ubukene bw'impuzu zo kwambara. Imbere ko dushika kuri ayo makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze Fidèle tuyahere muri Sudani. Umutegetsi wa gisirikare arongoye Sudani iki gihe yahamagariye indongozi z'abari mu myiyerekano gusubira mu biganiro byo gutanga ubutegetsi atakirinze gusabwa, mu gihe icuka kibi hagati y'izo mpande zibiri kitaracureha inyuma y'ubwicanyi buhitiye kubari mu myiyerekano. General Abdel Fattah al-Burhan arongoye igihugu iki gihe yashikirije ko akenewe inyishu ishimisha abanyagihugu bose, akayabishikirije i Khartoum kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa gatatu. Yavuze kandi ko igihugu kimaze amezi atatu kitagira leta, ko abanyagihugu ba Sudani hamwe na politike mpuzamakungu y'igihugu byahungabanijwe n'ikena rya leta, kandi ko badakeneye ko haba iyindi kudeta. Mu gihe kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri kunyutse inyuma y'ubwicanyi bwo ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yarafashije mu twigoro, aho abatumvikana basubiye mu meza y'ibiganiro. Sentare muri Kenya yaragirije abagabo batatu kuba barafashije abarwanyi b'abayisilamu bagavye igitero kuri kaminuza hagasiga ubuzima abantu 148, benshi muri bo ni abanyeshuri. Mohamed Abdi Abikare, Hassan Aden Hassan hamwe na Rashid Charles Mbersero bazosomerwa urubanza ku itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi kuza. Mu kwezi kwa kane itariki ya kabiri umwaka w'2015 niho abagabo bane bitwaje inkoho bo mu muhari wa Al-Shabab bate kaminuza y'i Garissa. Benshi mu bafuye bari abanyeshuri, abagabye ico gitero nabo barishwe. Al-Shabab yavuze ico gihe ko ico gitero kwari kwihora ku basirikare ba Kenya bari muri Somalia, aho uwo muhari w'iterabwoba usanzwe uri. Abimukira bashika 20 barabuzwe irengero mu ibahari Mediterane inyuma y'ibikorwa byo kubatabara byashoboye kurokora 27 mu bwato bwibiye mu mazi, nk'uko byashikirijwe n'abasirikare ba Espagne bacungera inkengera z'amazi ejo kuwa gatatu. Umuvugizi w'ico gisirikare yavuze ko ubwo bwato bwari mu mazi hagati y'uburaruko bwa Maroc na Espagne ejo ku munsi wa gatatu. Abarukowe barimwo abagore babiri hamwe n'umwe igeme. Mu ibahari Mediterane abimukira 569 nibo bamaze gufa kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. 173 muri bo bariko bashaka kuja muri Espagne, nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryabishikirije. Leta z'Ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano ibanki y'Uburusiya kuko yafashije Korea ya ruguru guca haruhande y'ibihano yafatiwe n'amakungu ubushikiranganje bikiga ca leta muri Amerika jo kuwa gatatu bwarafashe amatungo yose y'iyo banki ari muri Amerika abanyamerika babuzwa gukorana ibikorwa by'iterambere n'iryo shirahamwe ry'ubutunzi ubwo bushikiranganje bwagiriza iryo shirahamwe ryitwa Russian Financial Society kuba ryaruguruje konte ya banke yishyirahamwe ryo muri Korea ya ruguru ibyafashije Korea ya ruguru kuronka amafaranga afasha guhingura ibigwanisho vya nucleaire yari yabujijwe n'amakungu. Igisirikare cha Iraq ku munsi wa gatatu cashikirije ko kiriko kiratohoza ku bitero vya rokete vyatewe ku birindiro birimwe abasirikare ba Amerika muri Iraq hamwe na hari ihinguriro ry'ibitoro rifitaniye ubucuti ni kompanyi y'abanyamerika idandaza ibitoro Exxon Mobil bubaye ubugira gatanu kuva mu ndwi iheze yaho ibisasu vya rokete vyatewe kunyubakwa zibamwo abakozi ba Amerika muri Iraq ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ubushikiranganje bwa Iraq bujejwe igisirikare bwashikirije ko rokete zitatu zatewe ku kambi ya Balade y'abasirikare barwanira mu kirere mu ntara ya Saladine gikurikirwa n'ikindi gitero kuri uyo munsi nyene kuri ambasade ya Amerika. Abajejwe umutekano muri Iraq bavuze ko ibyo bitero ata buzima bw'abantu byahitanye kandi ata vyinshi ivyononye. Nta muhari uremanga ko ari wo wakoze icyo gitero ariko abasirikare ba Amerika muri kahise batumye urutoki umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu.
Urakoze Aloyce ku makuru uwejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho urwego rw'umuhuza w'abarundi ruvuga ko rutewe umutima uhagaze no kutihanganirana mu banyepolitike kuriko kuribonekeza muri iyi minsi. Muhuza Edouard Uwimana asaba ko abatosekaza umubano boshengezwa mu butungane. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Aya majambo y'umuhuza aje nyuma y'ibikorwa binyuranye vyibonekeje mu minsi mikishize. Ingoro umugambwe Senere urongowe n'icegera c'umukuru w'inamashinga mateka agatongwasa yaturiwe mu ntara ya Bujumbura kuri uyu wa gatandatu uheze, iya CNDD-FDD nayo isambugwa n'abantu bataramenyekana mu ntara ya Bubanza. Umuhuza w'abarundi abona ko iyo myitwarire ari ngendo igayitse muri ibi bihe himirije amatora. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu, Edouard Nduwimana asaba ko amategeko ahanayo mu Burundi yogenderwaho mu kubonera umuti ibyo bibazo.
Urwego rw'umuhuza w'abarundi ruratewe impungenge n'inyifato yatanguye kwigaragaza yo guturira kwiba amadarapo n'ibindi bikorwa bibi bikoregwa imigambwe. Twashaka gutera ibyatsi iyo ngendo igigwa n'abansi b'amahoro. Dusabye abajejwe amatohoza ko bokora igikorwa bajejwe maze ababisha bahanwe by'akarorero mu ntumbero yo gutuza no guca intege wowe wese yo afise ako gatima. Abarongoye imigambwe barinda kwigisha abanywanyi babo cyane cyane urwaruka ingendo yo kwihanganiranira no kubatahuza kutavuga rumwe muri politike ico bisigura.
Ibikorwa byo kutihanganiranira mu migambwe na cyane cyane hagati y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi hamwe na CNL uherutse kwemererwa gukora birahungabanya umutekano w'abanyagihugu. Aba ni bamwe bo muri komine Nyabiraba ahaturiwe ingoro ya CNL basaba umwumvikano hagati y'indongozi iziyo migambwe.
Kubwanje hakwiye ko bashobora guhiganwa bagahiganishwa ivyiyumviro badahe bakora ibintu nk'ibi kuko binatwe biradutera ubwoba. Twe dusaba umutekano bahiganwe badahezana nayo nibyo dushaka abanyagihugu twibera umutekano nta bindi dushaka.
Urugwaruka rwo mu mugambwe CNDD-FDD ruri mu rukunze gutungwa agatoke mu bikorwa byo guhungabanya abanywanyi b'iyindi migambwe. Ariko ujejwe gutanga amakuru muri uwo mugambwe Nasini Net Mutoni arabihakana nyabona akavuga ko nuko kwihanganiranira atakuriho.
Twe mu mugambwe CNDD-FDD turashima ngene tubanye n'iyindi migambwe. Turabishima cyane, tugashimira mbere n'abanywanyi bacu n'ugwaruka rw'imbonera kure bakunze gushira mu majwi rurimo, ari nago mbere tunashira imbere mu gushima. Rurihangana cyane, harabagasotora, haragasomborotso karengeje, mugabo rurihangana rugashobora guhagarara neza mu karanga mutima no mu ndero kwahawe n'umugambwe CNDD-FDD.
Ku ruhande rw'urongoye umugambwe SNL agatongwasa nawe abona ko uruhara runini ari ubwo abajejwe intwaro kuko rimwe na rimwe bari mu batanga impigi.
Biriko biraja mu ngiro rero urwanko niwo barubiba. Ikibazo rero tuzara kwibaza mbega umutware abibugwanko umutware abindyane uwo ni umutware koko mu bisanzwe ntivyagomba kumera gucyo kuko umuntu yatowe mu mabanga yo gukorera igihugu akorera igihugu ataravye amamuko yiwe icyo rero nico kigoye kuko abantu bashima yuko byose bavyigungira ko mugabo bakavyigungira ko batiyumviriye ya neza y'igihugu ingaruka rero ni mweninzi
mu ntumbero yo gutegura amatora yimirije mwaka uza. Komisera jejwa mahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika abona ko hakwiye kuba uwundi muce w'ibiganiro byo hanze bihuza abanyapolitiki. Ambasaderi Ismail Shergi yabivuzaho yariko arashikiriza imbere y'inama ijejwe umutekano ya ONU kuwa gatanu w'indwi iheze. Kuri ibi umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana abona ko bigamije konona imyiteguro y'amatora.
Turabona ko kuzana icyo kiyago mu nama ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ari ugusamaza abarundi guhuvya abanyepolitike bariko baritegurira amatora. Turateye akamo abanyepolitike bari hanze y'igihugu ntibasamazwe nabo babahenda ngo hari ibindi biganiro bigishoboka. Nyabuna abemera intwaro ya demokrasi batahuke bifatikanye n'abandi gutegura amatora bitoze bongere batore indongozi zizora mu gihugu mu 2020.
Umuhuza w'abarundi asa umugwi ujejwe gutegura amatora kubandanya ibikorwa vyawo kugira inzitizi zose zishobore gutoregwa inyishu.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Faustin Twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'umugambwe LDI ku munsi wa kabiri yinjiye kumugaragara mu runani MSD ruyobowe muri kigihe na Paul Rusesabagina bombi bashize umukono ku masezerano yo kuja hamwe i Bruxelles mu Bubiligi. Bwenzi wacu Edigwema yaganiye na Twagiramungu amubaza ibiri muri ayo masezerano n'icyo bifuza gushikako.
Muriyo myaka 25 twagiye tugerageza ku buryo bwose twashyiraho amashyaka ariko dushaka gushyiraho ishyaka rimwe abanyarwanda bose bashobora kujyamo mu by'ukuri ariko byarananiranye. Niyo mpamvu rero twasanze duhuje ibitekerezo noneho duhitamo kumvikana ko twashyiraho icyo bita platform no kuvuga ikintu kimeze nk'impuza amashyaka. Icyo duhurijeho twese ariko habaho ubumwe bw'abanyarwanda haba mu gihugu haba no hanze cyane cyane ariko abo hanze kuva ko kugira ngo tuzatahe iwacu mu Rwanda cyangwa se tuvuga n'ubutegetsi mu Rwanda ari uko twashyiraho iyo mpuzamashyaka. Ni ibyo ngibyo nta bindi byabite.
Iyi mpuzamashyaka bwana Twagiramungu siyo ya mbere ivutse cyane cyane mu mahanga. Igishya iyi mpuzamashyaka winjiyemo gitandukanye n'ayandi mahuriro yagiye ashingwa cyo ni ikihe?
Nuko harimo amashyaka numva afite ikintu cy'injyana mu byerekeranye na politiki. Ikindi gishya nuko dusesengura neza ubumwe dushaka ari ubuhe, nuko dushaka ko amashyaka yose nayo ya mbere yagiye agerageza yaza tugashyira hamwe. Ariyo mpamvu twavuze ko niba dushyizeho iyo mpuzamashyaka tukaba tuyarimo turane ntabwo bihagije, tugomba no gushaka andi mashyaka.
Bwana Twagiramungu, abakurikirana hafi politike cyane cyane yo mu karere bavuga ko bigoye cyane kugira ngo umutwe wa politike cyangwa se impuzamashyaka ya politiki ibe yakorera politike hanze itari mu Rwanda. Mwaba muteganya kuzajyana aya mashyaka yanyu mu Rwanda ku rubuga rwa politike?
Birashoboka ko no gukorera hanze byashoboka ko ayo mashyaka agira agaciro cyangwa se iyo mpuzamashyaka yagira agaciro. Nibwo bwa mbere noneho tuzaba dushyize hamwe niba ayo mashyaka yandi aramutse yemeye ko dushyira hamwe twajya mu Rwanda tumaze kwerekana porogaramu uko iteye kandi tukayumvikanaho na leta iri mu Rwanda. Ntabwo dushyiraho ayo mashyaka kugira ngo tuzagume hanze, tuzazana ibitekerezo dusabe guverinoma y'u Rwanda ko dushaka gutaha iwacu. Ibyo rero niba byanga ni uko bazabavuga ko tutari abanyarwanda hari, ariko numva bagombye kubyemera.
Twagiramungu, mwakunze kumvikana kenshi ko mudashyigikiye ikoreshwa ry'ingufu gukuraho ubutegetsi. Iyi mpuzamashyaka mugiyemo ifite umutwe wa gisirikare wifuza kuba wakuraho ubutegetsi buri mu Rwanda bakoresheje ingufu. Ni iki cyahindutse kuri wewe?
Kuri jyewe nta kintu cyahindutse ndacyakunda igihugu cyanjye kandi nshaka abanyarwanda bagira ubumwe nyabwo. Twebwe turashaka gutaha iwacu, niba tudatashye iwacu ku neza umuntu akatubwira ko uko tugomba gutaha ari ukugenda tukamupfukamira twakwanga akajya turasa ku manywa y'ihangu, tuzakora nk'ibyo yakoze. Harya we ko mutamubaza icyatumye afata intwaro akajya mu Rwanda agafata igihugu, kuki se twebwe tutabikora natwe turi abanyarwanda? Ntabwo rero numva ko umuntu yafata igihugu nk'aho ari isambu ya se cyangwa se umugabane yahawe n'umwami akumva ko yategeka ibintu uko yishakiye. Turi abanyarwanda, turashaka kujya iwacu kuri condition twamuha akazemera, atazemera tukarwana nk'uko nawe yarwanye. Sinumva icyo umuntu agomba kubitinya mu rwose, ngiye numva ari uko nguko bimeze.
Bwana twagira mu ngo iyi mpuzamashyaka MRSD winjiyemo umuyobozi waryo kuri iki gihe bwana Paul Rusesabagina, leta y'u Rwanda muri iyi minsi isigaye imufata nkaho ari umuntu uteza imbere urugomo n'iterabwoba, ndetse bakaba baranamushyiriyeho impapuro zimuta muri yombi. Gukorana nawe wumva nta kibazo bizakugiraho wowe nka twagira mu ngo nk'umunye politike?
Ngewe ntabwo numva ibyo bintu byagombye kuntera ubwoba. Ibyo bazamukorera nange bazabinkorera, nuko ufatwa tugafungwa wenda mu bihugu turimo cyangwa se bakatujyana mu Rwanda. Ngewe ntabwo mbitinye namba. Igihugu ni cy'abanyarwanda twese. Bashyiraho impapuro batazishyiraho, izo ushaka no gutaha uzavuga azadutinyisha kubera impapuro, tuzamurwanya ntabwo tuzicara ngo nuko impapuro zaje. Tugomba gutaha iwacu byanze bikunze. Iyo bidashoboka ku neza bizashoboka ku buryo bw'intambara.
Bwana twagira mu ngo muri mpuzamashyaka yanyu ni kimwifuza kugeraho mu gihe cya vuba cyane?
Reka nkubwire icyo dushaka. Abanyarwanda ari abari hanze, abanyarwanda ari abari mu gihugu barashaka amahoro, amahoro ashingiye ku bumwe. Tuvuga ururimi rumwe, mu mateka yacu twarashingiranye, dusenga Imana imwe, nta kintu na kimwe tudahuriyeho cyatuma tugomba kubana mu gihugu cyacu. Nibyo ngibyo nta bindi navuga.
Faustin twagira mungu umuyobozi w'ishyaka RDI Rwanda nziza, akaba yarigeze no kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubwa kanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane nawe kuba wampaye akanya kugira ngo tuganire.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe uno munsi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi, Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ko bahanzwe n'inzara hamwe n'ubukene bw'impuzu zo kwambara. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ushitse mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama mu Rwanda, uwo muvuganye wese akubwira ikibazo cy'inzara izuri inzara. Kuva ku mwaka uheze icamwe mpuzamakungu pamuri bagaburira ryarahinduye ribaha amafaranga agera ku 5,400 ku muntu umwe wese ku kwezi, iruhande biharage, ifu y'ubuyi n'amavuta. Intumbero ya PAM ni uko izo mpunzi zo kwigenga mu bifungurwa zikanahindura zikigurira utwo zifuza. Yamara izo mpunzi zivuga ko ayo mafaranga ari make kuko ibiciro byaduze kandi bakayakuramwo ibyankenerwa byinshi, bagasaba ko yokongerezwa.
Ubundi ni Imana mu bisanzwe na urazi nta 508 n'ibiro bingahe waravuye mu byawe byo gutunga. Abakitangura kuzana ayo mafaranga baratubwira ati agafuko k'ibigori kagugu 800 ariko ubu karageze mu 10,000 hafi na 11,000
11,000
n'amajana
ko byo bitanu 400 barabiduha ariko nuduharage ku mpande tugihabwa na adara adara nayo no kicikwega maguru kabiduha iceba igatanga uyu munsi ngo ntiyatanze umuntu ashonje nawe nuraza umunsi ni muremure nijoro nirirerire ivyo byose bitugiraho ingaruka ubuzima bugahagarara
ikibazo cy'ubugwayi ivyo byose bijamwo kubera iki umugwara kenera icyo yihereza nk'ikinyobwa kugira girente nifana kugira renze ku miti ugasanga ivyo bitumye y'amafaranga agize akera
inkwi burashaka gukora nk'amezi nk'atatu bataduhaye ngo gacukuramo umutwe dufaranga baduhaye twarasyo gaca usanga ntidukwiye no kukwezi twashaka ko botwongeraze ko dufaranga dukeye kubera nko twarasa amafaranga gaca usanga nk'umwana ntarose nk'uduhuzu yambara gaca usanga ukuyemo umutwe dufaranga baduha gaca usanga na kwa kwezi ntigukwiye
bongera ko ubukene bw'impuzu zo kwambara kuko haheze imyaka itatu atamfashanyo y'impuzu baronka n'amaso arabikwereka kuko ubuta yambaye izatabutse yambaye izifise biremo canke izidasa kubera guterateranya udushambara nk'uko bavyivugira
baraba nk'uyu mwana ashobora gusanga yambaye agahuzu kahetse ubundi twahora dufata uduhuzu mu isanzwe ariko ubu rero ntituzi kuvuga izi nyene tukenera ko bozo dufashe uduhuzu
turasaba ahubwo mutuvugire kabisa nta mpuzu twe tugifise ahantu tuduhuzu mubona twambaye ngaho nizo tugenda dusaba abagenzi kabisa bagenda za Kigali ukabona afise nk'imiryango yiwe I Kigali yifise ukagenda ukamukorera nk'akantu wamugirira nyene yaguha nk'ako karaka mu mesere nk'impuzu umukorera udusuku waheza agaca guha nk'agapantaro akaguha n'agashati
ndebera ntubunaje hano nende gutera mugenzi wanje uduhuzu nambika umwana agatenga bana ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka nijo nakina hano kutsinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira kantuka akampambiye nabi nanye natakuntu mfise nobwira nkihangana turabyara kwa muganga nta kintu bari kuduha ariko ukabisa turambaye ubusa kwirerana abana nta duhuzu bafise turagaragara kunyene
haheza myaka ingahe atampuzu turonka
Pasteur Jean Bosco kwibishatse aserukirizo mpunzi yabonye umutegetsi wese agende iyo kambi nta bindi bibazo amutura atari ivyo
dukereye impuzu twambara uno munsi ikibazo gikomeye cyane ni impuzu dufise ahantu tuno munsi tugeze ku 60 birenga rero ni ikibazo kinini cyane ikigira kabiri turabona kuko ibiciro biguma biduga ariko amahera ni make ku muryango iyo umuntu usanze amahera ashobora kuronka mufasha ukwezi nakwi mu bisanzwe umuntu yandika 5,400 ku kwezi rero kugatwe k'umuntu kwezi kose murumva yuko biragora cyane
impuzu izo mpunzi zifise nizo bafashishijwe n'ubuyapani mu mwaka w'2016 userukira igihugu c'ubuyapani mu Rwanda aheruka kubagendera mu ntango z'uku kwezi bamutuye ico kibazo nawe abemerera ko agiye kugishikana kuba mutwara
there are so many problems and honestly speaking
ingorane turazi ko ari nyinshi ariko tuvugishije ukuri uburyo dufise ni buke yamara tugiye kubishikiriza leta y'Ubuyapani gutyo tuzovugana n'igihugu cabakiriye hamwe n'abandi bafasha muri ico gisata c'impunzi kugira ngo turabe ico twokongera ko mu bugenewe impunzi
find a wonderful solution
ishamwe mpuzamakungu HCR risigura ko ryabuze aho rikurizo mpuzu zo gufashisha impunzi kuko u Rwanda rutacemerera impunzu zambawe ziza nkacaguwa kwinjira mu gihugu yamara rivuga ko ririko rirarondera ingene gyoro nk'impuzu zikorewe mu Rwanda Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
Radio Ijwi rya America I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Higanwa ligira iry'umunani ry'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore mu Bufaransa inkino zo mu ntango imigwi Amerikipe arimwo zirangira uyu munsi kwa kane naho higanwa rya 32 ry'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika mu mupira w'amaguru rizotangura ejo ku munsi wa gatanu mu gihugu cya Misiri ibindi kuri inkuru twumvirize Thomas
Kamini. Amajonjora mu matsinda y'igikombe cy'isi cy'abagore ararangizwa uyu munsi kuwa kane n'imikino ine. Mu itsinda rya gatanu E, Ubuholandi burahura na Canada, Cameroon irakina na Nouvelle-Zélande, naho mu itsinda rya nyuma rya gatandatu F, Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakina na Suède, naho Thailand ihure na Chili. Kugeza ubu amakipe asezerewe nyuma y'amajonjora ni Afrika y'Epfo, Korea y'Epfo, Jamaica, Ecosse na Argentine. Amakipe umunani niyo agomba kuvamo mu majonjora, hagasigara 16 azakina kimwe cy'umunani guhera ejo bundi kuwa gatandatu. Izizazamuka muri kimwe cy'umunani ku buryo budasubirwaho zimaze kumenyekana n'u Bufaransa na Norvège mu itsinda rya mbere A. U Bufaransa ni ubwa mbere n'amanota 9-9, Norvège ni ya kabiri n'amanota 6-9. Nigeria ya gatatu n'amanota 3 iracyafite amahirwe yo gutambuka ikagera mu rwego rwa kimwe cy'umunani muri iri tsinda, n'ubwo aya mahirwe ari make cyane bwose ariko arahari. Mu itsinda rya kabiri B, Ubudage, Espagne n'Ubushinwa nizo zazamutse muri kimwe cy'umunani. Mu itsinda rya gatatu C, n'Ubutaliyani, Australia na Brazil. Mu itsinda rya kane D, izaraye zibonye tike ya kimwe cy'umunani n'Ubwongereza ku mwanya wa mbere n'amanota 9-9, n'Ubuyapani bwa kabiri bufite amanota 4-9. Naho rero mu matsinda E na F birasobanuka uyu munsi kuwa kane. Ijwi rya Amerika, irushanwa rya 32 ry'igikombe cy'ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaguru rizatangira ejo kuwa gatanu mu Misiri. Amakipe 28 niyo azagiharanira, muri byo harimo 4 byo mu karere ka EAC: Uburundi, Uganda, Tanzania na Kenya. Repubulika na Demokarasi ya Kongo nayo isaba kwinjira muri EAC irimo. N'ubwa mbere mu mateka Uburundi bugiye mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu. Uburundi buri mu itsinda rya kabiri B hamwe na Guinea, Madagascar na Nigeria. Madagascar nayo n'ubwa mbere igeze kuri uru rwego. Mu majonjora yo mu itsinda, umukino wa mbere w'intamba mu rugamba z'Uburundi uzazihuza na Green Eagles za Nigeria ejo bundi kuwa gatandatu mu mujyi wa Alexandria ku nyanja ya Mediterane guhera saa moya y'ijoro. Umukino wa kabiri nawo intamba zizawukinira Alexandria kuwa kane w'icyumweru gitaha tariki ya 27 na Madagascar saa 10:30. Naho umukino wa gatatu w'intamba ari nawo wa nyuma w'amajonjora mu itsinda uzazihuza na Guinea i Cairo, umurwa mukuru wa Misiri, saa 12 ku cyumweru itariki ya 30 y'uku kwezi kwa gatandatu. Aya masaha tuvuga nayo mu Burundi. Andi matsinda ateye ku buryo bukurikira: muri A harimo Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Misiri, Uganda na Zimbabwe. Mu itsinda C harimo Algeria, Kenya, Senegal na Tanzania. D rigizwe na Cote d'Ivoire, Maroc, Namibia na Afrika y'Epfo. Itsinda E ni Angola, Mali, Mauritania na Tunisia. Naho itsinda rya gatandatu F ari naryo rya nyuma ririmo Benin, Cameroon, Ghana na Guinea-Bissau. Muri iki gihe Cameroon niyo ifite igikombe cya Afrika cy'ibihugu. Ese izakigumana? Mureke dutegereze ifirimbi ya nyuma ku mukino wa nyuma ku itariki ya 19 y'ukwa 7 i Cairo. Ushuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.